iri ni ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryo kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa gatanu itariki 12/15 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kwashikiza amakuru ahanini aza kwibanda ku makuru yerekeye Burundi.
Nimubona ko hari abantu nuvuga nti reka ndabivuge mbere no mu rurimi rw'Igifaransa irresponsable abantu badakwiradiyo ngo turafashe ubutegetsi bakagumura.
Uyo ni Pascal Nyabenda mukuru mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD inkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twateguriye turagaruka ko mu kanya kari imbere. Tutangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi aho ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika yo mu buseruko biriko birarega abasirikare b'igihugu cya Sudani yo mu manuko ko batyoza agateka kazi na muntu muri iki gihe bariko barakora ibitero ku mirwi irwanya ubutegetsi. Itangazo ishyirahamwe IGAD ryasohoye uyu munsi ku gatanu rivuga ko intumwa zari zijejwe kumvikanisha impande zose zaronse amakuru y'imvaho avuga ukuntu abasivile bahigwa buhongo hamwe n'ukuntu agateka kazi na muntu gahunyangwa mu mihana yo mu ntara ya Unity State hamwe no mu ntara ya Upper Nile. Itangazo ryasohowe uyu munsi n'ishyirahamwe IGAD rijejwe iterambere muri iyo ntara rivuga kandi ko abasirikare ba leta bimye intumwa ziserukira ishyirahamwe IGAD uburenganzira bwo kwidegenzya mu bisagara vyo mu ntara ya Unity State na Upper Nile kugira ngo zitohoze ivyo birego vyatangwe gushikizwa kuvaho batanguriye ibitero kuri iyo mirwi kwigenekezo rya 47 ry'ukwezi kw'indwi. Abategetsi bo mu gihugu ca Somalia batangaje ko ingabo za leta zigaruriye ibisagara umurwi w'intagondwa al-Shabab wari wafashe mu masaha ya kare uyu munsi kwa gatanu muri amatari w'intara ya Shabelle yo mu manuko. Abdul Kadir Muhammad Anur yabwiye radio ijwi rya Amerika ko abasirikare ba leta bakoze igitero cyo kwigarurira ivyo bisagara biri ku birometero 25 byo mu rwa mukuru Mogadisho. Iyo nkuru yemejwe kandi n'ingabo zishyirahamwe AMISOM. Iyi ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twumvikanira kuri radio inshuti ya bose kuri FM 88.8 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM i Kigali mu Burundi. Twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri www.radioyacu.com. Nkuko twabivuze makuru yacu uyu munsi aza kuyibanda cyane cyane ku makuru ariko aravuga mu Burundi muri iki gihe kuva mu gitondo twabashikirije amakuru avuga ibyerekeye ukuntu Perezida wa Burundi yatahutse mu gihugu n'ukuntu umutekano wifashe muri iki gihe. Tukaba rero duhishije ko turi kumwe n'abamenyesha makuru b'ijwi rya Amerika i Bujumbura, Desire Hatungimana hamwe na Tabita Mukamusoni. Nashaka ntanguriye kumushyira nawe Desire Hatungimana atubwire ibintu bishasha biri kubera muri iki gihe kuvaho tuganiriye. Desire.
Ego Fredi, ibintu bishasha bigiye kuba ni uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza agiye gushyikiriza ijambo Abarundi. Ahanini rero akaba yagarutse cya mbere hariko no gushimira Imana kubona ngo ashobora kuba akiri umukuru w'igihugu kuko ngo hari abantu akagwi kashatse ko gusenyura ubutegetsi bwiwe. Mugabo akavuga yuko ako kagwi batabyaza gushobora kuko ngo Abarundi bamaze kumenya intambwe ya demokrasi. Ikintu kinini yashimikiye ko nuko ngo ikambi ya Bateopara na Kamuha ngo zamye zirangwa no gusenyura inzego z'igihugu mu myaka yahera bagiye kuraba icyo kibanza ikintu bakoreramwo. Mukacya mwumva rero yuko ayo makambi agomba yimugwe bahashyira ikindi gikorwa kitari cy'abasirikare. Hanyuma ibindi Petero Nkurunziza yagarutse ko ni uko ngo Abarundi bakubahiriza demokrasi bakama minsi yose na ntaryo bamenya yuko gusenyura inzego bitandukanye n'intwaro rusange. Petero Nkurunziza rero ijambo ashikirije Abarundi benshi barabagiteze kuko hari hamaze iminsi havuga ko habaye kudeta hama bayigize bakavuga ko bafashwe. Mugabo abantu bakaba bibaza ati none umukuru w'igihugu arihe kugira ashikirize ijambo ry'ihumura Abarundi kugira amenye koko uramutse igihugu uno munsi akaba ahegeye kubikora. Muri kino kanya rero Petero Nkurunziza akaba ahegeye kwerekana ko aramutse Burundi yuko abagize kudeta y'abataye kuwa amazi.
Wavuze Desire amakampi yamenyekanye kubera amakudeta nkuko mabivuze ayo makambi azokwimurwa azokwimurirwa he abasirikare bahora bari muri ayo makambi bazokurwa canke bazokwimurirwa mu yandi makambi
ubise ijambo umukuru w'igihugu yashikirije yavuze ko ngo ayo makambi ari baduhashira ngo ibindi baduhakorera ibindi bikogwa nuko vuga yuko izo kambi zizohava bahashira ikibuga cy'umupira bahashira ishuri canke ivuriro nta na kimwe bavuze gitomoye ariko numugambi ibyo byose umukuru w'igihugu yamaze kubivuga numugambi yamaze gushikiriza ngira igihe matora yimirije yotorwa ko ari wandanye ari umukuru w'igihugu ashobora kubishyira mu ngiro ariko rero twibutse abariko badukurikirana yuko yimirije amatora igihe atotorwa abaje hari igihe batofata iyo ngingo ko muri kino gihe umukuru w'igihugu mu bijyanye na politiki amaze gutanga dosiye yiwe mu mugwi w'igihugu ugizwe amatora hari amabanga menshi atabagishoboye gushyira ku gikomo kubera abamaze kujya mu bahiganirwa kuba umukuru w'igihugu bibaza rero ko naho yabivuze urazwe mu bya politiki usanga ari icyiyumviro kuko ntibishobora kujya mu ngiro muri kino gihe urabye ububasha afise nabo yamaze kuba umukandida w'amatora yimirije igihe yotsindagira niho icyo kintu kijya mu icyo kintu yiyumvira kijya mu ngiro igihe yotsinda uwundi asha izo kamba ashobora kugigumya ni ikintu rero ucubona ko muri kino gihe hataragera yuko bavuga ati bazokora abasoda bazoshira yiki n'ibintu ni icyumviro ucuba umugambi w'uwo mukuru w'igihugu ariko arahiganirwa ikibanza muri icyo gihe amaze gutsinda icyo kibanza atashyira mu ngiro ibyo yiyemeje yewe ndi hatsinze uwundi nawe arashaka kuvuga ati ahubwo izo kambi nizibandanye
bumva
ko kugeza uno munsi yavuga ngo hari igihe gifite ntabwo gikiriye
yego Desire urakoze ariko utugume hafi turashaka gusubira kugutera kamo turi kumwe kandi na Tabita Mukamusodi uwundi munyeshamakuru wa radio Ijwi ry'Amerika mega Tabita mwamutse neza ijambo president ashikirije ku bwanyu abantu mwayaze bajya kiriye gute
Fredi mwiriwe nako abantu rero nta bantu turayaga benshi kuko iryo jambo rishikirijwe ubunyene mu makuru yo mu radio y'igihugu mu ijoro nko kuri televiziyo y'igihugu yo mu makuru y'igiswahili amaze gucaho nta n'ijambo ryiwe bashikirije abantu bari biteze ko baza kumubona ahantu yari twebwe twagenda bari giye kumwakira ariko araza ntitwashoboye kumubona nk'uko twari tubimenyereye tubona umukuru w'igihugu ashite abantu bari bamwiteze aja hejuru akavuga ari hejuru mu modoka za modoka ziba zuguruye hejuru akaramutsa abanyagihugu aho jewe namufatiye ntiyabonetse banakaje ati mbiga kuri katara mu kijyanye n'igihugu sinzire uko imbere yo gushikaho yaba yabaramukije ubu rero muri televiziyo abantu bari biteze kumubona ariko ntawe babonye mu radio mugabo yashikije iryo jambo ubu rero sino bandaronka vy'ukuri na biriya ngo abantu bize bashikirije kimwe gusa nuko ku bijyanye n'irikwa ry'ubutegetsi ryari ryavuzwe umushikiranganji w'umutekano yamenyesheje abantu ngo bapfuye nako umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare yamenyesheje abitabye Imana mu ngwano zabereye kuri radio na televiziyo z'igihugu ejo ni ukuvuga ngo abasoda 12 nibo bapfuye abandi 35 barakomereka ngo abashika 40 nabo barishitanye abafashwe nawe uyu munsi n'abantu 9 n'abasirikare 9 ariko ngo aho ni ku ruhande rw'abari bateye ariko ku ruhande rwa leta hoho
ntibiramenyekana
abasoda bane gusa
mwavuze ikibazo
akomereka abasirikare bane ariko ngo gatoya gusa
mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ko yashikirije ijambo mwari muzi abanyagihugu bari biteze ko bamubona kuri televiziyo ntibamubonye kuri televiziyo eka ntiyabonetse cyane rwose nka kurya byari byitezwe abantu bavuga iki kuri ibyo bintu byose
abantu bamwe bariyumvira bamwe baremera yuko yaje bakavuga ati umukuru w'igihugu ari Bujumbura no mu yari ko abivuze mugabe abandi bakibaza bati mbega none ko tutamubonye kubera ikatavuye mu modoka mbega izo modoka ntizari zigaragara abantu bimvira ibintu byinshi mbega izo modoka ntizari zigaragara neza rimwe abandi bantu bakatubeshwa mu mukuru w'igihugu abandi bakavuga bati by'ukuri n'umukuru w'igihugu yashyize urabona ko buri ku butegetsi bitashobotse urumva abantu bimvira byinshi bivanye na cyane cyane naho umwe wese ahengamiye ku byo navuga ku byumviro byo bya politiki cyangwa no kwa mukunda nk'abari ku ruhande rw'umukuru w'igihugu bamwiyumvamo bavuga bati yaje intsinzi yabaye inkona yatsinze abatari ku ruhande rwe nabo bavuga bati bashobora no kuba batubeshe akaba umukino wa politiki ugasanga umukuru w'igihugu ntiyaje z'ukuri bagafatirana cyane cyane kwejo winyamitwe yari yavuze yuko yaje ariko bakabona uyu munsi ari haje bagafatira kandi ko kuva mu gitondo bari biteze ko aje gushikiriza ijambo kuva isazime
ntiyabishikiriza icyo gihe nyene
gusaba byumvise
ego meturasubira kugutera ka mota bita na wewe uhave uturindira mukanya tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko tubivuze amakuru atangazwa avuga ko president Pierre Nkurunziza yashitse mu Burundi abanyapolitike batari bake bavuga ibintu bitandukanye ku byashitse mu Burundi twabajije umukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ikintu avuga ku rikudeta yabaye hanyuma ntiyashika ku mugambi wishinze mu Burundi abantu benshi barazi ko kenshi na kenshi yamakudeta baye ayo makudeta yarashika ku mugambi ugutembagaza umutegetsi ari ku butegetsi imbega twaraganira na umushingantahe Nyabenda Pascal araheza atubwira ico yibaza ku byashitse mu minsi ejo no mu minsi iri imbere yaho igihe hategurwa kudeta
ego murakoze kuba mumpaye akakanya kugira ngo ndababwire ico niyumvira ku byaraye bishitse no vuga nti twaguye mu gahundwe mu mugambo CNDD-FDD kumva ko muri iki gihe tugezemwo n'intambwe tugeze ko mu Burundi hari abantu baciyumvira yuko boshika ku butegetsi biciye mu bya kudeta twaguye mu gahundwe ariko kandi ntibyanadutangaje twari tumaze iminsi tubona ingene abanyepolitike bamwe bigenza ingene abanyepolitike batagira imigambi babwira abene gihugu bigenza ingene bahamagarira abantu kugumuka guturira abantu konona ibintu by'abantu ibyo rero twarabona neza yuko hari abantu bariko barata inzira ya demokarasi nicyo gituma ndakubwiye nti byaradutangaje mugabo kandi bigasa n'ibitwereka yuko ariyo nzira bariko baragana igihe bakora ibyo bintu
umushingantahe Pascal hari kibazo abashingantahe umwe mu batwumviriza yabajije imbere y'uko mushika ariko n'ikibazo namwe mwari mukwiye kwishura ikibazo kisa n'ikivuga ko akajagari kabaye mu Burundi muri iyi minsi hari kudeta ariko iravugwa abantu bapfuye eka ibintu byononekaye amaradio yaturiwe ninde azobazwa icyo kibazo ninde azokwishura icyo kibazo
ibyo nibaza ko mu kajagari kabaye mu bintu byaturiwe wa mbere azobibazwa n'umuntu yitwa Ninahazwe Pacifique kubera ko niwe yagumye ahamagarira abantu guturira niwe yagumye ahamagarira abantu kugumuka nibaza ko wa mbere azobibazwa ariwe hariho rero n'abandi bakorana n'abandi banyepolitiki bagiye barashikiriza amajambo ku maradiyo yo guturira ibyo rero nibaza ko umushikiriza manza wa Repubulika yashizeho umugwi uri kurabikora noneho n'abagiye barononegwa ibintu bagenda barashikiriza baritwara muri uwo mugwi ubwo rero hari ibiriko biratororokanywa amajwi y'abagiye barahamagarira abantu guturira ariho ibyo byose bizokwegeranywa hanyuma babikoze bashike imbere y'ubutungane babibazwe
ikindi kibazo cyavuzwe mu tarashika mushe ntahe Nyabenda Pascal ni kibazo cereke cyane cyane uburyo bwo guhindura intwaro abashingana turi kumwe bagize icyo bavuga ku byerekeye iyo kudeta mbega uburyo mubona ushemeye bwo kugira ngo eka ubutegetsi buhinduke haba kwera abanyagihugu batabushaka canke bagiye mu matora uburyo mubona mwebwe bwiza n'ubu akanya gatoyi cyane rwose ndafite ikibazo mwishura mwese
ikibazo sindagitahuye neza twebwe twahisemwo inzira ya demokarasi none ubundi buryo babona bwo guhindura ubutegetsi ubundi buryo babona bwo kwanka ubutegetsi udashaka n'ubuhe nta bundi buryo buhari nuko tujya mu matora hanyuma mu isandugu babandi batifuza iyo ntwaro cyangwa batifuza uwo muntu bagaheza bakamuhakanira bagatora uwo bifuza nibwo buryo bwonyene buhari ariko abantu baciyumvira yuko bashobora kuja ku maradiyo bakavuga ngo turakubise mbega iyo abarundi nkejo igihe bavuga ngo turagiye ku radio bakavuga ngo barakubise kudeta iyo abarundi bamarana nk'ubu mubona igihugu kiba kigeze hehe iyo aba barundi dushimira cyane kuri uno munota batari bamaze kugera ku rugero rwaho bavuga bati ibyo by'abantu bavugira ku maradiyo turabihaze ntabyo dukeneye iyo abarundi batabona icyiza cyo kubana mubona tuba tugeze ntimubona ko hari abantu novuga nti reka ndabivuge mbere no mu rurimi rw'igifaransa irresponsable abantu badakwiradiyo ngo turafashe ubutegetsi bakagumura
urakoze Pascal Nyabenda unaho dutega matwi umushyana Pacific nazwe arongoye ishirahamwe Fokode kandi ariwe yatunganije imyerekano yo kwiyamiza ikindi kiringo cha Perezida Pierre Nkurunziza
kino hagarara cyane bye kuri kubijyanye na kudeta kugushoboka kwayo no kudashoboka kwayo ikintu gihambaye ni ibibazo abanyagihugu b'u Burundi barimo muri kano kanya niko mu mashyirahamwe yigera twebwe dusanzwe ubundi bene ibyo amakudeta atabyo tuba dushyigikiye muri demokarasi ntibyemewe ko abantu bafata ubutegetsi ku nguvu gusa hariho ikintu iyi kudeta navuga yo yari cye yisangije nuko kuva aho abanyagihugu bagiriye mu myerekano biyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza habonetse ibintu by'ubugandagura cyane abanyagihugu murazi ko twari tumaze kubura abanyagihugu bashyika 200 mbere ku munsi wa gatatu imbere gato yuko niyo kudeti navugwa hagezaho nta banyagihugu bo kumusaga bategwa amagrenade ikesha amagrenade rero najya yica atari amagrenade y'ibyuka muri icyo gihe icyo cyonyine twari dufite twagira tuti mbega ninde azokingira abanyagihugu mbega ninde yimirije gutabara abanyagihugu aho basirikare rero batabaza bashimika kuri icyo nyine cy'ubutabara abanyagihugu ariko baricwa banavuga iby'uko bashaka gutunganya ikiganiro ku bibazo biri mu gihugu kugira ngo bisohoke muri iki kibazo kizwi kiringo cya gatatu cya Nkurunziza mu nyuma yo bikurikirwa n'abanyagihugu benshi cyane bagiye kubigana mu gisagara cya Bujumbura kuko ku mutima w'ubumva baruhutse bumva babohowe bumva abasirikare baziye nk'urukiza icyo kintu ingene birabye kabaye akanya kadasanzwe mu buzima bw'u Burundi aho abahutu n'abatutsi ubona bari kumwe mu butandukane bwabo bwose basaba ikintu kimwe banezerejwe n'ikintu kimwe n'umubabaro bakagira umubabaro umwe igihe ejo bari babonye ibyo kudeta bigiye gupfa
muvuze ikibazo gihambaye cyane rwose aho abanyagihugu basanzwe abasivile bagandagurwa bakagandagurwa bateye amagrenade barashwe insoro zica eka baturiwe ubwo bunyamaswa mu Barundi ikintu cyo buheza n'ikihe amakungu yose aratangara abona ko umuntu ashora kwicwa azizwa ko ari mu myerekano canke mudafite byumviro bimwe aho je mvuga ku mpande zose icyo kibazo mu Burundi cova mu mitwe y'Abarundi gute
niweza ko hari ibintu twayidusha n'abarengeye uravye igihe tuvuye mu ntambara hari ibintu abarundi bari bararengeye ariko ikibabaje ni ubutegetsi buri kuburagarukana ibyo bintu ubunyene mu mpera murazi yuko imbere yuko dushika mu ngaha guhera nko mu 2010 buri matora y'2010 hadutse ibintu by'abantu bicwa bagatabwa mu nzuzi abantu bakabakinyitwe ukumva igihimba kimwe cyatawe nk'ahantu ku musozi ikindi gihimba akagisanga nk'ahantu mu kazu ka sugumwe twarabonye ibintu by'akamaramaza twari twibaza ko ari ibintu byaheze mu gihugu ubu rero uko kuva icyo gihe gushyika ubu hagumye hariho ako gatima abantu bashyirwa mu bwoba cyane cyane bikajya kugira ngo abantu bagire ubwoba bagire bati ntahirahira nkavuga ntahirahira ntabwo igidasa n'icyo umutegetsi ashaka nzuhava mererwa kuriya nicyo cyabyaye ibyo bintu muri kino gihe
muri iki gihe mushyana Pacific Manirakiza ibyo bintu byose tuvuze byabaye inzira mubona yoshikana Burundi ku mahoro arama niyihe hariho abantu bavuga ko amatora yakwigizwa inyuma hariho abantu bavuga ko yakwigizwa inyuma iminsi mike cyane rwose ngo kuko hoba hari abadashaka amatora bakabyitwaza inzira mubona nyakuri niyihe yoshikana Burundi mu mahoro arama
iki bice cyo kiboneka kugira aya matora azagende neza nuko hatangura ikinyo turiko turavuga cyuko Petero Nkurunziza yemanga ikeshe ko adashobora kwitoza matora twimirije iki ni kirakomeye rwose kuko umujyi w'ingorane zose z'aya matora urahagaze kuri ibyo bintu aramutse yishyiramo ko ategereza gutwara Burundi kandi nuko aza gushyiraho umugwi uhagarikira amatora bose ataba ariko baremera nuko mu ntara hose ashyiraho ibintu atari ko baremera nuko ibintu bitunganywa ukuntu bamwe batari nk'ibidegembyo wose bagiye kwiyamamaza urabirakenewe ko banza agasokora akayibwa ikeshi ko bivuyemo hanyuma abantu bakaca Abarundi bakicirano bakavugana ingene amatora yogenda neza
urakoze Pacific ni nahazwe abategetsi batari bake barabandanya kuvuga ku byerekeye iyo kudeta mu Burundi yateshejwe twaganiye kandi na president de mission d'Isaïe yigeze kurongora Burundi nawe nyine aradusigurira ukuntu yumva isigura ha ivyashite mu Burundi muri iminsi
ubwa mbere je mfata ibintu bibiri ca mbere nuko abanyagihugu bari bamaze iminsi bakora imyerekano bagaragaza ukugene batemera kubwirizwa nshingiro n'amasezerano n'iharusha ahonyogwa kandi kwiyamiriza ni kiringo cha gatatu umukuru washaka kwitwoza icyo ibyo barabigaragaje n'ujya munsi hari imibonano hagati y'abakuru b'ibihugu byo muri aka karere naho nyine bariko bariyerekana kandi bari baje ku bwinshi icya kabiri cyabaye ni ijya kudeta bagerageje gukora dukurikije ibyo batubwira yaza ivuga iti na twebwe ntitwemera ibyo biri ko biraba guhonyanga ayo masezerano y'Arusha ariko nyine yaje mu bintu by'ingufu icyagiye kugaragara nyine nuko ukuntu byaje byaje bisa n'ibigomba guhagarika imyerekano yari kwiraba kandi atari cyo kimwe icyo ni cya kabiri mvuga yuko ari ibintu bibiri bidasa kubera iki kubera ko uri kurumviriza abanyagihugu kanakurikira usanga abantu benshi byabaye nk'ibibatunguye kuko batari babizi jyewe rero ndabifata kubiri kubera iki kuko amategeko agenga Burundi ntiyemera kudeta kandi demokrasi yacu ntiyemera amakudeta uretse ko
ni ukuvuga
igihe abanyagihugu bashavuye ibyo twarabimenye
igihe abanyagihugu bashavuye igihe abanyagihugu bashavuye kudeta iremewe
oya bose ngewe ndabivuga kabuntu kuko warabonye ko abantu baciye bajya mu ibarabara bagasa n'abaruhutse jewe niyo nsiguro ndabiha
mwavuze abanyagihugu bagiye mu ibarabara hari abashinga ntahe baduha ikiganiro mu kanya gato bibaka bavuga ko abagiye mu ibarabara abanyagihugu mu makomine amwamwe y'Ibujumbura mu gihe ayandi makomine arenga ijana mu gihugu atari mu myigaragambyo atari mu myerekano aho muhavuga kwiye
kurazi yuko amaradiyo mu gihugu ahagaritswe ajya amaradiyo yigenga ni ukuvuga rero yuko abanyagihugu ntibazi biriko biraba handi ntani n'aba batanga amategeko bagira bati abantu nibaje mu ibarabara bati ibyo ntibibashikira ibyo birazwe nicyo gituma jewe mvuga nti mu ncamake abanyagihugu bari hagati mu gihugu ntibamenya ibiriko biraba ibujumbura kandi ndazi ko nabo nyine batashimye kandi ntano bishimira kuko abanyagihugu bafite uburenganzira bwo kumenya ibiriko biraba hirya niho bohitamwo mu buryo bugaragara icyo ni cya mbere icya kabiri ntawovuga ngo yose ngo ni kwa meze kuko twarumvise yuko hirya no hino hariho amakomine yagiye mu myiyerekano hariho n'amapurovensi yashatse kubikora biranga ariko igikuru kuri jewe si icyo tuvuga yuko ari bwo ubuhizi ni uko abarundi twoja hamwe tukumvikana
Ucho kibazo cyo kumvikana ni kibazo gihambaye cyane rwose president Ndayizeye Ndayizeye nashaka mutubwire muri iki gihe habaye intureka mu Burundi abarundi eka batari bake bahasize ubuzima ibintu byononikaye inzira mubona nkuko mubivuze yukumvikana inzira yofatwa muri iki gihe kugira ngo Burundi buronke gahengwe abarundi batekanigwe ni nkiye
bugiye nzira ni mwe Frederic sindakuresha kuti kubera iki amasezerano y'Arusha twasinye arerekana neza ingene Burundi bugomba gutwagwa ntambo nimwe jewe mbona igomba gutuma abanyagihugu bajana mu gihe ayo masezerano ariko araja mu ngiro ukuri kwamye kandi nibaza yuko twaronse akanya ko kubivuga abanyagihugu nico bipfuza baja mu ibasara nico bipfuza no kuvuga rero yuko ubu aho ibintu bigeze abanyagihugu bari hahandi ibyo by'amakudeta ntacyo byaje bibongera na gatoyi kiranoneho n'igihe bari ko barakuriye myiyerekano n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza niho yarari kuburyo kugeza ubu ntacyo byagomba guhindura na gitoya byongeye niyo uri kuraraba ibintu uko bimeze abanyagihugu baracyari hahandi n'ubushake buracyari bwabundi kuburyo nta ushobora kwemeza ngo byaraheze kuko ubu yiri kuraraba usanga ibyo bya kudeta nibyo byaciye biza imbere y'ibyifuzo abanyagihugu bari ko baragaragaza mu ibarabara kandi ibyo byifuzo bagaragaza ni nabyo bikuru icyo abanyagihugu bari ko barasaba mu ibarabara bisa n'ibigiye kubija hejuru kandi icyo abanyagihugu bari ko barasaba aricyo cari gikuru mu ncamake rero mvuga nti kudeta yazisa n'ishaka kuzimanganya ibyo abanyagihugu basaba ariko jewe nibaza yuko uri kuraraba imbere iyo turiko turaja mushobora kuvuga ngo biraheze kuko icyo kibazo kikiri mu ibarabara kikiri mu banyagihugu nk'uko byari bisanzwe.
Una ho du kwitire mu Rwanda ho mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Eric Bagirusa adufite inkuru yereke rubanza rwa Charles Bandora yaciriwe umunyororo w'imyaka 30. Eric
byafashe byibura amasaha abiri umucamanza asoma imyanzuro y'urubanza Charles Bandora buranamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide n'ibyaha uyu mugabo woherejwe n'igihugu cya Norvège mu 2013 akekwaho kuba yarakoreye mu cyahoze ari komine Ngenda ari naho yaratuye mbere no mu gihe cya genocide. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bitandatu bya genocide n'ibyo kurimbura imbaga nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu birimo iby'ubwumvikane bugamije gukora genocide muri 1994. Nyuma yo gusesengura imiburanire ku mpande zombi, umucamanza avuga ko inama yo kuri zirindwi z'ukwa kane 1994 bivugwa ko yabereye kwa Charles Bandora mu gikari kuruhuha. Nta gushidikanya ko hagaragayemo ubwumvikane mu gukora genocide, gukora intonde z'abatutsi bagombaga kwishwa kuruhuha, gutanga imodoka ze bwite mu bikorwa by'ubusahuzi, gutanga imipanga n'izindi ntwaro za gakondo, kuyobora ibitero byahitanye abatutsi bagera kuri 500 kuri paruwasi ya Ruhuha no gushyiraho amabariyeri yitirwagaho abatutsi. Byose urukiko ruvuga ko ubuhamya bwabyo butera gushidikanya gukomeye, kandi ngo nta bimenyetso simusiga ko Bandura yabikoze. Gusa ruvuga ko kuba yarakoresheje inama iwe mu gikari hakavaho hicwa abatutsi ku Ruhuha bikozwe n'abari muri iyo nama bigize kuba ikitso cyo kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Mu byaha bitandatu akurikiranyweho n'ubushinjacyaha yahamwe n'ibyaha bitatu: icyaha cy'ubwumvikane mu gukora genocide, kubikitso mu kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyokomuntu, no kubikitso cy'abakoze genocide. Ku mucamanza, Charles Bandora yagombye guhanishwa igihano cya burundu y'umwihariko, ariko kuboherejwe n'inkiko mpuzamahanga, amategeko naho ateganya icyo gihano. Umucamanza yavuze kandi ko yakuriyeho uregwa igihano cyo gufungwa burundu kubera imyitwarire yagaragaje no kuba atarigeze akatirwa n'inkiko mu buryo buzwi, amuhanisha imyaka 30 y'igifungo. Bandora wacishaga makubika umutwe agaragara nk'uwari mu bitekerezo bidashira, yahise ahaguruka atanga ubujurire mu magambo bw'igihano kati watishimiye. Maître Brice Bikotwa na mugenzi we Maître Boniface Niyibizi bunganira Charles Bandora batangaje ko nabo batanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko, gusa birinda kugira byinshi bakivugaho igihe cyose bataracukumbura dosiye ikubiyemo imyanzuro y'urubanza. Abavandimwe buregwa nabo ntibanyuzwe n'imikirize y'urubanza. Uyu ni murumuna wa Charles Bandora.
None si mwe uko mubibonye, mubonye byadushimisha mwe urukiko roroheje, ariko se bararoroheje koko?
Wumvaga byagenda bite wowe?
Karasigwa yaravuze ko ataruhije urukiko kandi atigeze abumunyapolitike ku buryo bwumvikana, kubera iki bya bakata imyaka ngana kuriya koko?
Yahamwe n'ibyaha ariko?
Yahamwe n'ibyaha. Gusa icyo dushimiye ni uko baravuze ko urukiko rworohereje, kandi ntabwo agomba gucibwa igihano kingana kuriya. Imyaka 30 niba afite 60 akaba muri azagira imyaka 90 cyangwa ijana.
Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwo buvuga ko muri rusange bwanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko, icyakora ntibukuraho ko buzakora isesengura ryimbitse bukamenya niba bushobora kujurira. Bwana Ale Mukurarinda, umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda:
muri rusange turanyuzwe, ariko nk'uko itegeko ribitwemerera tuzasoma, nk'uko mumaze kubivuga hari ibyamuvuyeho hari n'ibyamuhamye, turebe impamvu bashingiyeho bimuvanaho, nidusanga nabyo kuri ibyo ngibyo harimo ikibazo tujurire nk'uko amategeko abiteganya.
Charles Bandora yahoze ari vice perezida wa MLND muri komine Ngenda mu Bugesera, ishyaka ryari ku butegetsi imbere no mu gihe cya genocide. Aregwa ibyaha bikomeye inkiko gacaca za Ruhuha zamugizeho umwere adahari. Uru ni urubanza rwa mbere rurangiye vuba rutagoranye muzoherejwe n'amahanga kuburanishirizwa mu Rwanda ku byaha bya genocide. Mu miburanire ye, Bandora yakunze kugaragaza kujijinganya, avuga ko yize amashuri make. Abatangabuhamya babiri b'ubushinjacyaha bagombaga gushinja uregwa bamushinjuye bivuye inyuma, bavuga ko ubushinjacyaha bwabahatiye kumushinja bumizeza ibitangaza ntibabibona. Ni ingingo umucamanza avuga ko ibumbatiye kwivuguruza gukomeye kwabo batangabuhamya. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric. Inkuru turonse ivuga ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yavuganye na perezida w'igihugu cya Kenya, bakaba bumvikanye ko abategetsi bose bo mu ntara bakwiye kuja hamwe bagatora inyishu z'ikibazo cyo mu Burundi. Yatangaje kandi ko afite umugambi wo kuvugana na perezida Pierre Nkurunziza. Aha niho turangirije kandi amakuru twateguriye uyu munsi, tukaba dushimiye cyane cyane abayakurikiranye bose. Tuzosubira kubatera kamo ejo mu gitondo kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo. Mwakoze, mugira amahoro n'umunsi mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.